kubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda ho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muri kumwe na Fidel Niyonga mu mwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahuye ku munsi wa mbere n'ugwaruka gwikorera utwabo canke rufise imigambi mito mito y'ukwiteza imbere mu gisagara cya Bujumbura. Aruhamagarira gushinga amahinguriro, yabemereye ko abazogira imigambi itomoye bazoronswa imitahe. Yamara bamwe muri ugo gwaruka bashikirije ko bafise intambamyi yo kuronka imitahe yo gutanguza imigambi yabo. Umukuru w'igihugu yabemereye ko azobafasha mukuronka ingurane mu mabanki yo gutanguza imigambi yarwo. Iyo nama y'umukuru w'igihugu n'ugwaruka gwikorera utwabo ibaye mu gihugwaruka muri rusangi mu gihugu gugarijwe n'ibibazo bitari bike birimo urugero rw'ubushomeri ruri hejuru cyane n'ikibazo gikomeye cy'ibiyayuramutwe. Nikiye cyokogwa muri rusangi kugira ngo abo bakiri bato bagize ibice 50% by'abarundi bave muri ivyo bibazo bahanganye navyo mu gihe ari bo kazoza k'igihugu. Nibyo tuvuga mu kiganiro muri Isanga. Twatumiye Francis Rohero umunyapolitike yigenga. Bernice Irumva yari yitavye inama y'umukuru w'igihugu n'ugwaruka gwikorera utwabo wo mu gisagara cya Bujumbura na Eric Nsengiyumva haranira inyungu z'abakiri bato akanabafasha kuva mu bibazo barimwo nk'ibiyayura mutwe. Bose bari Bujumbura mu Burundi. Batumire ndabaramukije. Angurire kuri wewe Bernice Irumva wari witavye iyo nama n'umukuru w'igihugu y'ugwaruka gwikorera utwabo w'i Bujumbura. Iyo nama muri rusangi mwabonye yagenze gute?
Muri rusangi yabaye inama nziza yo kudutera intege no kumenya ibyo turi mu Burundi, kuko hariho ibyo tutari bwatahukirwe neza uko bigenda, no kuduhimiriza mu byo gukunda igihugu no gukunda gukora cyane.
Iyo nama yari yitabwe n'abantu bangana iki?
Twari benshi cyane ugereranije bagerageje guharura, twararenga 600.
Ibihe mwashikirije ibibazo nyamukuru mwashikirije umukuru w'igihugu?
Kubaronse akaryo ko gushikiriza ibibazo umukuru w'igihugu haniniya ibyavuzwe n'ibijyanye no kuronka imitahe no kuronka ingurane zo mu mabanki, ikindi kuronka ubushobozi bwo kumenya kwaka imigambi ishobora kurohera imitahe cyanke imwe bita mu gifaransa projet bancaire. Bumenyi rero nubwo kenshi usanga ugwaruka bwinshi budafise, ugasanga benshi kurize ibyo gukorera abantu, ugasanga bijyanye no kwikorera ntibifise ubwo bushobozi bwo gushobora gukora imigambi ishobora kuronka uburyo icyo bita finansema mu gifaransa.
Mwari ko muravuga iyo migambi bankable iboneka ni nkiyihe iyo mwashoboye gushikiriza, iyo mubona abo bakiri bato bashira imbere imigambi babona ko ishobora kubaronsa izo ngurane n'iyo mitaha?
Muri iyo nama ahanini ni kwari gushikiriza imigambi, ahubwo kwari kutwereka abashoboye gukora imigambi igeze kure kugira badutere intege. Ntiwari umunsi wo gushikiriza imigambi, ariko haniniya baratubwiye ibisata byihutirwa cyane kugira ngo byinjize amafaranga y'agaciro mu gihugu. Nk'igisata cy'ubuhinzi n'ubworozi, igisata kijyanye n'amahinguriro butari n'agataka, igisata kijyanye n'ibyo by'ingenzi, haniniya byinshi biba bihagaze, ariko byose bigenda kintu nyamukuru kijanye n'ubudandazwa hagati mu gihugu no hanze, cyane cyane hanze y'igihugu, kugira ngo amafaranga y'agaciro yinjire mu gihugu.
Uravuze ko iyo nama itari gushyikiriza imigambi yari abasanzwe bafise iyo migambi barayitunganije, nkamwe bwo kubiberekeye n'uwe mugambi mufise?
Kubinyerekeye jewe nkorera cyane cyane mu gisata nk'uko mubizi nsanzwe ndi umuririmbyi, nkorera mu gisata cyane cyane cy'ingenzi, hamwe ikindi gisata rero nsanzwe nkoreramo ni icy'uburimyi.
Reka nze kuri Francis Rohero. Francis Rohero, inama nk'iyo hagati y'umukuru w'igihugu na bakiri bato ugwaruka rufise imigambi yo kwiteza imbere, muyibona gute?
Yego cyane, ubwa mbere jewe nibaza ko ari inama kuko hategerezwa kwamafiyaga hagati y'abariko barashaka ibyo bakora be n'abafata ingingo, ariko rero jewe niweje mfatiye kuri Zebere n'imfato bwiye nsanga umengo umwanya cyane uhari umengo ni nko guhimiriza, mu gihe nafata ko umwanya nk'uwo ni umwanya cyane cyane wo gufata ingingo. Haraheze imyaka itari mike ibyo Bernice avuze, ibintu abantu bahura nabyo n'intambamyi, abakiri bato benshi ntibafise imitahe, abarundi benshi bavuka mu miryango mito mito ugasanga barirwanye ko bariga, abandi bagaca ubwenge bakamenya ibyo bokora, hanyuma ugasanga ntibafite ububasha bwo kuronka amakredi mu mabanki, inyungu nini kandi ntibafise icyo bajanayo nk'ingwate, hama ugasanga n'ibyo bashoboye gukora ntawe ushobora kubibagurira kuko abarundi usanga badafise uburyo. Izo ngorane rero Bernice atubwiye igihe zivugwa haraheze imyaka cumi n'itanu bose bama bavuga ibyo, igikenewe ubu si ukuza kubwira abanyagihugu abajene nk'uko niba nkawe Bernice avuga ati jewe ndi umuririmbyi, ndi umuririmbyi, ubu sinibaza ko hakeneye kuja kumubwira ngo abamwereka babishoboye, bakwiye gufata ingingo zimubwira bati bwa bundi ya kapitale yoga inyungu mu mabanki urashobora kubisaba, nimba ashaka kushikana indirimbo ziwe kure akeneye aho azamugurana haronka finansima, akeneye abantu babigura. Ikibazo rero je mbona kinini nk'uko yari abivuze n'ingingo, umukuru w'igihugu rero niwe muntu wa mbere mu gihugu ashobora gufata izo ngingo. Ibyo bavuze rero yuko no mu mwaka uheze muyibuka ko yakoranije abakiri bato batari bake bahejeje amashuri no kwita akoma akomeye, abari bahejeje afite amagikoma akomeye yari yarakoranije kugira ngo abasigurire yuko imigambi leta izobafashe. Ubundi twari dukwiye kurimbura haheze umwaka byagenze gute, asubiye guhamagara abandi bakiri bato ababwiye kwakunda inyene bizogera he? Ikibazo rero nibaza si ukuguma babwira abantu ngo ibi bizokorwa uku, nibafata ingingo uku haragwa leta bakugira twafashe ingingo twabagwakirije amakapito yova ngaha aho bishoboka abagwakirije iby'amatongo yabo bo bigira uku icyo mubise bakabereka hakaba icyo nakwita itunganywa planification. Kigenda umuntu umwe kiwe ndabibutse dufise abarundi bari uno munsi munsi y'imyaka cumi n'umunani ibice mirongo ine na bitandatu hafi miliyoni zitandatu z'abarundi, dufise abarundi bari munsi y'imyaka mirongo itatu n'itanu baba hafi ibice mirongo irindwi na bitanu ku ijana, ni ukuvuga miliyoni hafi icyenda z'abarundi. Ni mbwabo nyine karavuga Bernice benshi batagira akazi, abize n'abatize benshi bariko bibaza ibyo bashobora kujamo, ibifata bajamo usanga ari izo benshi uburimisha nk'ubworozi butunganijwe, ibyerekeye gutwara abantu ibitunganyije nibyo biva kutujana muri ya turizimu yari karavuga, ibyerekeye ubudandaji, ibyerekeye imyuga mito mito yose cyangwa reindustrialization cyangwa amaproje atandukanye ishobora kuja mwabizi, abo bantu bose ibyo bintu bidatunganyijwe ntacyo bitwungura, baguma babibutsa ngo nibakore ngo nibakore. Erega gukora abajene b'abarundi barabishaka ubwabo bakeneye ko bitunganywa bakamenya aho baca umutwe ntibirirwe babishwa bababwira ibindi. Nibyo rero nshaka yuko Bernice yagerageje kuvuga inshamake y'ubwabo nanjye nafata yaho ingingo zifatwa zikomeye kugira bumve icyo bakora.
Bernice, ku byerekeye izo ngurane muri iyo nama mwagiranye n'umukuru w'igihugu mwabonye bimeze gute? Uravuga ko usanzwe uri umuririmbyi kazi, biroroha ku mitahe ku bakiri bato, hari nk'amabanki atariho afasha abo bakiri bato bafise imigambi nk'iyo?
Ego cyane, kuri icyo cy'imitahe hariho intambwe zatewe, baragerageje kudushikiriza cyo navuga nti ni ikigega n'umugwi, navuga ni porogarama ijejwe kuzotanga ingurane itagira entere, icyo kigega kingana nk'uko babitubwiye kingana n'imiliyaridi mirongo ine n'umunani y'amafaranga y'amarundi, hakaba kandi na ya banki y'ugwaruka d'investissement pour les jeunes nayo nyene izotanga ingurane imigambi uhereye ku makoperative hamwe n'amasosiyete nuko nyina bari kiganiro n'ibindi byinshi bashe kudusigurira kuko n'abajejwe iyo folk itofasha imigambi ku mitumba yose y'igihugu irahari yarashoboye gusigura nyine bizogenda kandi bagiye ngo kugenda mu gihugu cyose basigura ingene bizokorwa ariko baratumenyesheje ko ubwo buryo buhari kugira ngo imigambi myiza itoroswe uburyo ariko kandi bakazokora n'ikurikiranwa ubwo buryo ariko burakoresha mu kiringo cy'irya myaka ya mbere itatu aho usanga ishyirahamwe ritarahagarara neza ikindi nk'intambwe y'ibiriko birakorwa icyo umukuru w'igihugu yadushikirije nuko hariho ikigo gishobora gufungura ubwenge mu bijyanye n'ubuhinga kuko kirubaka aho kizokwakira ku ngungirwe abashaka gukarihiza ubwenge mu bisata bitandukanye barenga gato igihumbi icyo nacyo kiriko kirasozerwa kubakwa mu ntara ya Karusi mu byo badushikirije ahanini ya nibyo yego ku bijyanye n'imitahe ni ukuri byifashe kandi kuri twe bw'ubwaruka tubona ko hari icyizere hasigaye tubona ishyirwa mu ngiro y'uko tuzoshikirwa nkaje rero nk'umuririmbyi gifata kijyanye n'iby'akaranga cyane cyane umuziki sinema tubabivuze ko cyane kuko kenshi bavuze turizme biba birimo ariko ntibabishimikiye ko cyane ko kenshi hari ukuntu ibyo bisa usanga umenga ntibyitaweho cyane mu gihugu bihabwa n'uburyo bukeye muri pici y'igihugu ariko ibyamvugiye hajya biraduha umwizero ndibaza ariko abato bafise imigambi myiza ishobora guhabwa iyo ngurane iri mu gisata cya kirikire nibaza yuko nayo nyine izoronse ubwo buryo kuko uburyo baravuze yuko ari ubw'urwaruka rwose atari ubwo igisata icica nk'ikiriya ahubwo ari ubwo imigambi myiza iteza imbere igihugu.
Mu bari bitavye iyo nama muri urwo rwaruka rufise iyo migambi mwavuze ko ariho ayo mabanki n'ikigega gifasha hari abavuze ko bamaze kuronka izo ngurane mwavuze ko zidasaba entere nini bamaze kuronka izo ngurane muri iyo migambi bafise bashikirije aho bamaze kugeza ikivi
ku bijyanye na banki y'urwaruka hari imigambi yamaze gutorwa ya mbere ariko ku ico kigega nta n'umwe araro iyo ngurane kubera yuko aniho bagitangura bamaze amezi makeyi batanguye baronkejwe n'ubwo buryo baracyari mu gusigurira kugwaruka ngene icyo kigega kizokora n'imigambi bifuza ingene izobimeze mu gihugu cyose
naho ku byo Francis Rohero yari kavuga kuri abo bakiri bato nabo bafise imigambi myiza bariko barondera izo ngurane badafise ingwati ata buryo bafise bwo kugwatiriza hoho icyo kibazo cyarashikirijwe
oya kijyanye n'ingwati nta cyashikije ko abo baserukira amabanki ntibashoboye kuronka akanya ko kuvuga ariko n'ingwati haniniya umukuru w'igihugu yavuze yuko bagiye kuvugana barabe ko bagerageza gusaba korohereza kugwaruka iyo bariko barasaba ingurane mu mabanki
umukuru w'igihugu yoba yarabemereye kuzosubira kubonana namwe kugira ngo habe gukurikirana kuri iyo nama ya mbere yabaye
yego cyane yarabitwemereye mbere yaranasabye n'inama rukoma hiye mu bushikiranganji bw'ubudandaji kugira ngo ibibazo bibandanye binoganzwa akongera kandi yemera yuko hazoba n'ayandi makoraniro yo kubandanya turaba aho tugejeje kugira ngo dushike ku ihangiro ryo gushobora gushora ibihinguwe ngaha i Burundi muri kazoza.
Murakoze.
Inshuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku nama umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagiranye ku munsi wa mbere n'ugwaruka agwikorera utwabo turi mu gisagara cha Bujumbura dufise abatumire Francis Rohero umunyapolitike yigenga Eric Nsengiyumva haranira inyungu z'urwaruka akaba anarufasha kuva mu bibazo ruba rurimwo nkibiyayura mutwe bakagaruka mu buzima busanzwe turi kumwe kandi na Bernice Rumva yari yitabye inama y'umukuru w'igihugu n'urwaruka gwikorera utwabo ubwo mu gisagara cha Bujumbura rekanze kuri wewe Eric Nsengiyumva iyo nama umukuru w'igihugu yagiranye n'urwaruka gwikorera utwabo gwibujumbura musanzwe muharanira inyungu z'urwaruka no kubafasha kuva mu bibazo ruhangana na navyo nkibijanye n'ibiyayura mutwe iyo nama y'ugufasha ubwo rwaruka rufise imigambi yo kwiteza imbere mwayibonye gute
murakoze ku mijambo iyo nama nirada yuko ari ikintu cyo gushimira no gucubaira umukuru w'igihugu cyo Burundi
kubera ni ikintu kimwe cyoza gifasha urwaruka rwose icyo gikorwa yakoze kubera ubwa mbere kiratanga umwizero ndibuka tugisha umugwi wa mbere w'ugwaruka w'igihugu icyo kintu twari twaragishimishije ko yuko tuzokwama turondera ukuntu ugwaruka guvugana n'abafata ingingo igihe rero nyine icyubahiro Perezida w'Uburundi yaba yaravuganye n'ugwaruka n'ukuri n'ibintu byo gushima rwose biratuma ugwaruka rugira umwizero nari nawe narahuye n'abantu ugwaruka ruvuye muri ivyo biganiro bamwe tuwicarana abandi turayaga bose bavuye bavuga bati uwo bafite icyo akora ubu yashobora kugikora ariko ngerageje kugirana n'icyo mbuze kumwihweza nk'umuhinga w'ibibazo by'ugwaruka nuko nk'uko Francis Rohero yabivuze ibi bintu birasaba ibikorwa bitari bito birasaba nk'ubunye nk'ibibazo ugwaruka bwo mu rubongero ufise sivyo bibazo ugwaruka bwo mu Kirundo rwo ufise kandi icyo nakwita sizero gisigo cyo bita des opportunités cyo kuvuga nti ibituma ugwaruka guma kamba rutera imbere ni bisa n'ibyo umucanga bigasaba rero yuko uboneka umugwi w'abahinga werekana ibyo ugwaruka rwose rukeneye bivanye na karere barimo n'ibiriyo nk'ugwaruka rw'umuhinga niko baruvuga ruti ari inzabo hariho n'ubundi butare bagakora muri icyo gisata abari mu gwaruka ruri mu rutana baturi muri nikeri bakamya ko ariho nikeri abari mu rumonge bati twe twogenda mu kiyaga tugakoresha ubuhinga bwo kuroba rugezeho twoca tuva muri zandagara maze twakura isaradine mu Burundi akaza ubwoko bw'isamaki zikozwe mu buhinga bugezweho zirobwe n'ubuhinga bugezweho hama gutyo ugwaruka ubwo ariko rwose rukamenya aho rutumbera bizofasha nk'umuntu wo mu Kirundo azoba yarize amashuri akabona yuko ibyo mutuma bidatera imbere biri mu rumonge aja muri iyo ntara gutyo Burundi nk'uko perezida wa Burundi yabivuze burimwo ibintu bitandukanye byotuma ugwaruka rutera imbere ama ngarutse mu gisata tutazwe duherereyemo uko naho nyine hari ibindi batakwibagira nuko hari akaranda kaba karateye gatuma n'iryo terambere ry'ugwaruka ryose ubira inyuma akarorizo z'ibiyayura mutwe ivyo by'ibiyayura mutwe biko biraba vyinshi bizotuma ari ugwaruka rutera imbere maze urundi ugwaruka kwende wabo rugasubira inyuma niyo migambi rero hatwebwe dufite imigambi idasanzwe umugambi twe dufise muzo dukora tasa umugambi wo gukora ibitaro by'akarorero muri aka karere hamwe nk'abantu bakugwaruka gukoresha ibiyayura mutwe bo muri Tanzania bo muri Kenya bo muri Uganda bo mu Rwanda bo muri Congo n'ibindi bihugu bose batwitura ariko uwo mugambi usaba uburyo bwinshi usaba amafaranga menshi tukizere ko natwebe ngaha twava tugashikirwa muri iyo migambi kubera n'uwo mugambi n'umugambi mwiza kandi umugambi wotuma amagara y'ugwaruka agenda neza maze arabagagira icyo baterere mu iterambere hariho rero n'ibindi bintu bitandukanye tugasaba ariko rero yuko nanyine icyubahiro umukuru w'igihugu iyo ntambwe yari yarayateye iyo cyo intambwe yindi yo kugerageza kuraba hajya mbega bajya begeranye mbega bajya bagenzwa ibibazo by'ugwaruka abo barugwaruka kubera hagenda wo ibibazo wayirayeko
tugaruke kuri Francis Rohero nk'umunyapolitike yigenga mu migambi we ushyira imbere ku kibazo kijyanye n'abakiri bato ibyo bibazo baba bahanganye navyo by'ubushomeri buri hejuru n'ibibazo by'ibiyagura ku mutwe hamwe n'abo ubwo rwaruka rwafise iyo migambi n'ibyiyumviro by'ukwiteza imbere wewe kubikwerekeye nk'umunyapolitike niki ushyira imbere niki ubona cyokorwa kuri urwo rwaruka
Ego bungi imbere kuvuga n'icyo cyo nshira imbere mbanze nibutse ya Bernice na Eric kedane cyo cyo kumba bavuga bati hari icize Bernice avuga ati hari icize ati ikisigaye gushira mu ngiro na Eric yakivuze neza n'ubuga yuko twebwe mu Burundi twahiriwe dufise abantu bakiri bato benshi bubwira bipfuza gutera imbere bipfuza gukora kandi bakabishyiramo umutima mwiza bakibaza ko umurongozi wo hejuru babonanye rimwe kabiri ko yagize intambura akamwifuriza kubandanya kuko turaba bumva bagira bati yagize neza kandi twibaza ko bizogenda imbere ikibazo rero je mba mfise nacyo ko guti ibyo nshira imbere ikibazo mfise n'igihe twebwe abantu baje muri politiki umuntu yagize imana agatorwa akaja imbere abantu bamugirira icyizere mugabo umwanya ugahera ba bantu badashoboye kuronka icyo bifuza kuronka Bernice yavuze ngo umukuru w'igihugu yavuze ko azosaba b'amabanki ngo azobasaba akanavuga ati muri bije ibintu bimwe bimwe biri hasi byerekeye ibikorwa bimwe bimwe ati ngo azosaba nashaka kwibutsa abarongoye igihugu hari ibintu badakwiye gusaba nibo batakinga ingingo nk'akarorero todokredi mu mabanki ntibasaba barempoza kujya bavuga bati uno muntu cyagiye ni kitwe barabara bitarengana twese bakatubuza kwicamo kujya bafata ingingo bakavuga bati kuva uno munsi amajwi ari kunabara napomogwe ntibamenye ko ibiraba amabanki bashobora kwifata ingingo zikomeye bagategeka amabanki ati kuva ubu uyu todokredi ngaha babivuge babyubahuke iki bintu byo gucisha ko abana bo muri bwira zoguma barindiriye imyaka tuguma duka imyaka abana aba bajene bose bakeneye gutera imbere rero nico navuga umuti rero ugiye wishyira iki imbere navuze amasekiteri menshi ugiye kuraba mu gihugu cyacu gushyika abantu bize sibo benshi ni ukuvuga ko abajeni benshi mu Barundi abakiri bato usanga benshi babuye mu burimyi n'ubworozi abandi bagerageza kwisunura baja mu bya transport nabo usanga batwara amapikipiki amabajaji amatasi n'ibindi byose amakinga usanga bariko barakora ahandi hari benshi nabo baja kudandaza ubasanga mu masoko yose abagore abana abakuze bose bariko baradandaza n'abandi nabo bake muri artisana n'ibyo baja gukora ar ikiciro nk'ibyo Bernice akora n'ibintu rero usanga bitunze imiryango myinshi cyane niho navuga nti iyo miryango itanse ntibatinda kubasaba ingwate umukuru w'igihugu ashobora gusinya dekre ko leta yigize ingwate ku murundi wese ashaka gukora irangira ikabimenya ko Bernice asavuze niba atari yabakowe barangije nazo bikoresha mugabo ingwate y'leta y'igihugu tujye tubaza ibiri ahandi mu bindi bihugu nuko bariko barateye imbere dushobora gusaba imiryango y'abana bavutse kuri ba se na ba nyina bakagira n'intene ngo baje kuronka ingwate zo kugira bagire imigambi ikomeye kandi barize baciye ubwenge bafite impano zikomeye nicyo gituma rero nagira ngo izi sekiteri zitanu zirimo abantu benshi mu Burundi bazikore ko abo bajeni bose bagire bati jewe nimba ngomba tukutuku sinkeneye kuba umushoferi wa naka ni gute noronka amahera nkayironka ngakora nimba nshaka ipikipiki ni gute noyironka n'ibyo bikorwa bifatamo ingingo rikavuga iti ubu uyu uwahora yimporta amapikipiki turabihagaritse ntihaze sosiyete iza kubigira asambulaje ngaha mu Burundi uno munsi hariho abari bavuga ko mu Burundi bariko baragira ifumbire n'ibindi badasaba abantu amahera imbere no niba bahe baganje barimwe bunguke hama baje barije bamaze kukwimbura niyo bihera mu gihe babanza kwiyandika ikunda nibyo nagira rero nti na inavuze kare usanga dufise abantu barenga hafi miliyoni hafi zitatu na zine zabo bakiri bato bose bahagaze ari na nata bamwe bashobora kugurisha amayinite kandi bakakubwira ngo ngo ndashima ngo mbona biriko byaje kandi yagi neza ko bidashobora kubashikana kure ndasabye abafata ingingo jewe kutanje impamvu kugira ngo abajeni benshi bashobore gukora mu bisata byabo abagize uburongozi bukuru bw'igihugu nibafata ingingo ntibaje gusaba bafata ingingo kuko barabiye kuriwe mu gihugu
Bernice hari icyo wavuga ngaho imbere ko ndakubaza ikibazo
jewe ngerageje kuvuga kaniniya ku bwanje icyo yohindura ingingo unyarutse ni uko na sisiteme twigamwo turaraba benshi twize nari nakivuze kare si benshi bize buryo bashobora kubahaye imitahe guca bakora bashobora kudandaza amayinite ariko uwo kubwira kugera miliyoni mirongo ibiri cyangwa mirongo itanu umugambi kiri mu mutwe gusa waba gukarihirizwa ubwenge kugwaruka icyo kintu kirahambaye kandi leta ndazi ikigo kirakora ikiragerageza kandi hariho abantu benshi ariko baragerageza kwigisha ibijyanye no kwitunganiriza imigambi ariko ahubwo ikintu jewe mbona gihambaye n'abo banyamitahe bifuza kuza i Burundi kugira ngo benshi baronke kimwe twita experience mu kazi tubarabirako kubibu umenye kukowa yuje kukole la mugihugu kanaka abana watagutuwae kubu umenye na bukei wawa samaye mba kwa icho kichie kushigu mbele chane kugira ngo ugwaruka guburuni tuonga hodu chige nge mbeleko sikikore na nimi gambi ya chuhugu hariho abamaze kwa duki simi gambi sikifuza otahe
Kibazo nashaka kubaza wavuze ko mu gisata cyanyu cha art culture nkuko urumucura ranzi bavuze ko gisata niki kiri nyuma y'ibindi mu kuronswa uburyo ngo wisigura neza
Ego cyane kuraraba uburyo buca muri minisiteri hatire usanga ari buke cyane hagera rero kubijanye n'umuziki n'intambo bikunda kuba bisangiye DJ na sport ikeze nka sport na niro hazishi gusumba abaririmbyi n'abatambyi abasimye n'abandi umva muri icyo gihe rero biba bigoye yuko wa muririmbyi ari karusi atoshikirwa n'uwibuje mu basore badashikiriwe kindi naco ikijyanye n'ikibazo twamye tuvuga kera kijyanye na droit d'auteur amategeko yayo yemeje n'uko mu 2011 ariko no bishigwa mu ngira tutararibona neza ari naho bidire na droit d'auteur usununura abaririmbyi n'abandi banyanyoga bakora haba gucapa cyangwa kwandika ibitabo n'ibindi ariho twari twizeye ikindi tubona nuko ikijyanye na lawyer sponsoring yari kwiye gushyirwaho kugira ngo ayo mashami manini manini cyangwa amakori manini manini ajeho n'uko bataza gushyigikira imigambi imico n'akaranga gutyo itegeko rigafasha kugira ngo ubutanze iyo navuga iyo contribution cyangwa sponsor abazi neza yuko ayo mahera atanze hari itegeko rimwereka neza yuko ndagenda ko kunguka kundi ruhande natwe bikazotuma iyo turose ubwo buryo tuko turakora ibikorwa byacu natwe dushobora gutanga amakori n'amatagisi yinjira mu kigega cy'igihugu hanini nuko igisata cyacu gihagaze
uravuze ko uri umucuraranzi ucuraranga ubuhe bwoko bw'umuziki
nkora umuziki w'akaranga k'urundi urimo imitiho y'uburundi ariko kandi uri ku gihe cya none icyo twita tradi moderne
nirihe muri icyo gisata cyanyu mwosaba kugira mushobore kwiteza imbere murongejwe uburyo ni ikihe
icyo twosaba ni ishyirwa mu ngiro rya droit d'auteur itegeko ryaho ryasinywe kuva mu 2011 rikaba ritarashyirwa mu ngiro neza nk'uko twifuza hama tugasaba ni n'uburyo bukwiye muri minisiteri ya culture kuko iyo budahari nk'abaririmbyi batiza guserukira uburundi cyangwa abandi bakora imyuga batiza guserukira uburundi mu yandi makungu usanga kwa matutagenda ku mvo z'uburyo ukaca usanga rero ubwo buryo burakenerwa cyane bimwe twari twifuza kubyo gushora imico n'akaranga byacu biba bigishobotse rero tusaba hanini y'uburyo bwongerezwe muri iyo minisiteri nk'ubwo bushikiranganje n'ayo mategeko yashyizweho naho ashyizwe mu ngiro
reka ngaruka kuri Eric Nsengiyumva muri mu baharaniye kugira ikibazo cy'abakiri bato ikibazo nyamukuru mu bibazo nyamukuru mu muryango w'umwe bwa Afrika yo mu buseruko icyo kibazo ku bwanyu mubona ubu abategeka ako karere n'abajejwe gufata ingingo ubu baragishyize mu bibazo bashimikira ko nk'uko mwabisaba
kibazo gose kubera icyo kibazo ni kibazo twari twarahaye igihe ubundi byinjira muri umuryango w'akarere ka Afurika y'Ubuseruko twarabonye yuko kugira ngo aka karere gatere imbere twarabonye yuko urwaruka rwo muri aka karere rubyutsa rwa ruse ikibazo gikwiriye hama rero nicyo gituma twe twashyizeho mu migwi itandukanye ibisata bijyanye n'urwaruka ngerageje kuvuga rero byaratumye urwaruka rumwe rumwe rwuguruka mu mitwe rumenya yuko hari icyo shoboka ariko ubunye nibaza ko bikorera cumbagira ari ibintu bikorera cumbagira kubera intumbero twari twayihaye intumbero y'uko mu 2020 nk'igisata kijejwe hanyuma twari twita ngo sekretari jenerali wa yase navuga hajya mu biro bikuru bya yase twari twarasabye yuko n'imiburi buri bice 25 byo bari urwaruka ariko ubunye turabona yuko bagisaba ubuzi basabye bimwe bita ngo experience ugasanga urwaruka niro wasaba amahirwe hamize rero bivuye iyo masu mu buyobozi reka no mu bushushanganji mu bihugu bitandukanye turabona yuko urwaruka n'ukuri umuntu atabeshe nta kibanza kinini yarufise tukiye mugabo ngaha mu Burundi ngerage kuzunguka iwacu zari koroha kubera leta yari mu Burundi yafashe ubushikiranganje bwa karere kaje ka buseruko iba imushira hamwe n'ikibazo cyo gwaruka ubu rero nibaza yuko icyo kintu twa dukwiye kugikoresha kugira ngo mu Burundi rumenye yuko ugwaruka ku Burundi ari yo nkingi y'iterambere ry'u Burundi rya karere kaje ka buseruko muri make rero twizeye cyane kugira umwizero nk'uko nyaricubahiro umukuru w'igihugu yabikoze twagomba dusabe n'umushikiranganje ajejwe ibyo bifata urumva yuko ari bifata bibiri biyamagarana naho yokoranye urwaru kugira ngo barabe icyo kigahihuta muri icyo gisata kubera iki kubera hari ibihugu nka Kenya n'u Rwanda turazi ibiharuro bakoresha eka na Tanzania urabona yuko abana baheze amashuri bakiri kare bakajya mu buzi hakiri kare bakari umwanya wo kwitegurira ibifata bikomakomeye ariko aha mu Burundi nk'uko Berenice avuze ati ku ishuri yacyacumbagira yego haracyari kagahaze ariko nabyo ibintu byo gukosora hakiri kare kugira Uburundi butere intambwe hama ikindi nacyo ni ikintu kindi nagihagaruke ko narumvise nyabishubahiro umukuru w'igihugu avuga ati kuva uno munsi ndi umujama umujama w'ugwaruka hanyuma iryo jambo umujama ni ijambo rikomeye rwose hanyuma umuntu aheza babona umujama ni mu giswahili bisigura ati uri umugenzi cyangwa uri umuryango ni ukuvuga ko umukuru w'igihugu yari abemeye uko baba batukana birahinge no kubarongora rero ko ari n'umubyeyi wabo nibaza yuko yubaherekeza muri iyo migambi na cyane cyane mu kubinjiza mu karere ka Afurika y'ubuseruko kuko nta yindi nzira izotuma ugwaruka rutera imbere Berenice yavuze ati babigishe nibabahe amabuzi ubundi ntabikubiga itangaza ubundi ubuzi burategurwa bugakorwa ariko buba bufise uwabuteguye rero aho ubonye buharaba neza ahubwo nk'abo bantu b'abahanzi abo bantu bacapa nibitura amashyirahamwe maze bahagararire ibintu byabo bikomeye hama nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu nawe nk'uko yabivuze Francis nta gisabo perezida agira perezida arategeka perezida nk'ubu nategeka avuga ati Brarudi nkeneye kubona hariho abamizisi cumi bateye imbere inyuma y'umwaka umwe bica bigenda uko nyine turasabye wowe ekonetereho kuva uno munsi dukeneye kubona abatrete 30 bazaba bafashwe umugongo na ekonetereho mu nkino z'ubuyumbi 2024 pari namwebwe abakoresha abantu muri ko murakora mu bijyanye n'ubuyabira gutwe dukeneye bajya abantu bose bakora inzoga n'imiti ubu nyene mubashigikire mubafashe gushora imigambi nini gutyo ibyinjira ayo mashyirahamwe niyazotuma urwaruka rutera imbere nta banki zotuma urwaruka rutera imbere rwose kubera ibanki irondera inyungu kandi nta banki ishobora kuguha ideni udatanze n'imiburiburi ingwati nari izo ngwati bakazozikurahe ariko urwaruka ari rwitunganya rwo nyene nk'ubu ndabona amakoperative arasanzaraye mu gihugu cyose ni kimwe mu ntambwe zeze gushima ariko n'amakoperative nazo arabyara udukoperative duto bahere ku izone baje ku mutumba baje ku makarti baje ku ndi banyumba 10 zendazi yuko Burundi n'Uburundi buto utera imbere n'ugwaruka n'uko numbona rukerebutse ibyo twamwanya muremure
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku nama umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagiranye n'ugwaruka rwaka gwikorera twabo cyangwa rufise imigambi mito mito yo kwiteza imbere mu gisagara cya Bujumbura muri iki kiganiro tukaba twatumiye Francis Rohero umunyapolitike yigenga Berenice Irumva yari yitabye inama y'umukuru w'igihugu n'ugwaruka gwikorera utwabo rwo mu gisagara cya Bujumbura na Eric Nsengiyumva aharanira inyungu z'abakiri bato kanabafasha kuva mu bibazo bari mu ngiri yabira mutwe bose bari Bujumbura mu Burundi
banyanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwave kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 2169 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 2 5 3 2 9 4 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 5 8 Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kudumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ngaruke kuri Francis Rohero, witegereje ugwaruka abakiri bato biravugwa ibiharuro bitangwa ko ibice 65% by'aba muri Afrika bagizwe n'abari munsi y'imyaka 25, wabuze ko mu bari munsi y'imyaka 18 mu Burundi ari nk'ibice 40%, abo ni kazoza k'igihugu. Ngo bwanyu icyumviro cy'uko abakiri bato boronswe uruhara bugira uruhara mu makoraniro ahantu hose ari kwavugwa ibintu abantu bafata ingingo nk'abategetsi abajeje intwaro atingi ngo zigira ingaruka ku banyagihugu bose nabo bakiri bato barimwo ngico cyumviro cy'ukutuma mu karere k'umuryango muri Afrika mu buseruko ikibazo cyerekeye abakiri bato cyo ushigwa mu bibazo nyamukuru kubwanyu mu byumviro byanyu mu migambi mukiri imbere nk'umunyapolitike mubibonago
ugambiri cyo kugira tubanze kugikosora narigeze kubivuga jewe nganezerwa abatari kumwe yaba Eric yaba Bernard bari ko barakoze ibintu biza narigeze kubivuga fidele mu kiganiro n'ikinyene tsinda aheze nk'imyaka 5 mvuga nti ndifuza ko umunyeshuri n'umusatsi imyaka 13 akiri muto akaragira no gutora nibaza ndeka kuri gimo 8 amakaye bigenda gute ndeka twiga bigenze gute kuki twicwe 80 ku ntebe akamenya abafatse izo ngingo iyo agerageza kwishyira mu gace iyo atangura kumva ko politiki muraba naha bataratora ni kuvuga ko abakunzi benshi hari igihe badashyira mu gaciro ko ibyaba ko byose bifata ingingo muri politiki ugasanga yaba imishambwe imigwi y'abakiri bato barimwo ugasanga baja guhangana aho kwiyumvira ibyo bakeneye n'ubuza gufata ibintu bikunde cyo bituma rero nagira nti ntacyo bimaze uvuze ngo harabaye ngo amakoraniro ngo abajeni bakerusiwe igihe badatahura bo nyine ko ingingo zifata zibaraza Eric arahije kuvuga ikintu duhuza ko agira ati barashobora gufata ingingo bagategeka amashosiyete ya leta igihora kibibuza kimwe kimwe kibuza amashosiyete ya leta gukora ibyo bakora ni uko usanga impo za leta zibasaba ziduga cyane ariko rero uno munsi ugasanga na impo ku masponsoro ziraduga bagaca batinya gutanga sponsor haba muri ar ishyikiri ku modernisi yabituga n'ahandi henshi kubera ama impo arabusa n'abainvestisheri bava hanze kuzana imitahe igihe rero abakiri bato babyumva bakabitangura bati jewe ubwabo ntishobora kuririmba hacaje abainvestisheri kwize bazana ibyo bintu bwabo ndi jewe kishobora kumererwa neza igihe bitabaye bagira uruhara kugira babisabe agaciro jewe nk'uko umuntu akiri muto si uko gusaja mu biganiro n'abakuzi baripfuza kujayo usanga abarundi benshi bipfuza kujya mu biganiro yiyumvira ngo bazompa perdien ngo bazongira indege nji yarusha nji Nairobi nji Buraya nibyo bantu usanga bariko baragwanira aho kumva yuko abarundi miliyoni n'imiliyoni habaye ingingo imwe ifatwa agirira akamaro nafata nk'ibyo onu by'uko batangura mbega ni gute tworonka ipikipiki tunyonga ni gute tworonka ingene turima imigwi yacu ikaronka ideni tutiwe turafika kurongera utuntu bikaba biriho leta yatwazanije ibyo bintu rero birafite akamaro gusumba kuvuga ngo bajene 10 ngo baserukiye igihugu ngo bagiye ngo mu nama barashikayo bakabitanye na rupfu bakabaperdiyeni bakaza bambaye neza mugabo ugasanga kimwe kiriko kirifuza gushika ko si cyo kiriko kirarondekwa rero kino bica hirya ndipfuza ko bashoboye kubatumira bagendane hirya mugabo muri bo batora abo bantu bafishwe vijo abajene bafite vijo bumva bati jewe sinagiye kubera ndondera perdiyeni jewe sinagiye kubera bantumye ko gusa ndibika Eric nk'uko abivuga ati jewe ndaserukira umugwi w'abantu tufasha abantu kugira bahere ibiyayura mutwe agira ati jewe icyo ndongera si uko bampimba si uko ndonka perdiyeni ni uko hari icyo bimarira ibihumbi n'ibihumbi by'abantu ndiko ndasaba ko bagirirwa neza icyo kintu rero kiza muri conscientisation la conscience de l'initiative ngo bigishwe cyane ndabyumva na jewe kandi abantu no munsi bariko bararuka ejo ngo bazogira akamaro ibibazo rero ko bazogira akamaro ngo nikwira gusaba batumye mugabo niyo conscience personnel agaciro bihamwo mu mutima wabo bagira bati ndege bizokosorwa gute je ntabitahura kuko henshi usanga benshi baca bibaza bati umutegeko ndamwitse nyakubahwa nkamukomera amashi nkamuvuga neza azonyibuka wewe azokwibuka none ni gute ashobora kwibuka abantu miliyoni n'imiliyoni bose ntazobahamagara ngo bahiri mugabo afashe ingingo zikomeye bituma bose ibyo barimo bishobora kwisununura nicyo gituma kare nahagaze ku kintu cy'ingingo ari naho nsubiye hasi ngira nti si kuvuga ngo ndahamagarwe nkakumva uravuga abagore barahamagawe ngo ndetse mu nze ibyo bashoboye kuzijamo mugabo igikendo cyane si uko bagiramo kuko hari ibyo bashobora kugira mu kibagirira akamaro abagore ni uko hakatwa ingingo zikomeye mu by'ubudandaji mu byo gucungira abapfa so ni mutse kuba iteka rikomeye hagafatwa ingingo zituma n'umwe atagiyemo n'amashinga amateka zituma n'umwe atagiye muri leta bimushyikira akavuga kicinga handakingiwe ni incumba ndiko ndasaba
umuntu cyo kwita condition icyo umuntu ashaka akavuga ati ikintu gikunda kidashiye mu tegeko ngo jiwe ndakimange ndende barware mu gihugu cyanje n'ubwo ko shobora kutivugira ko bakakima kibiriwe ndagisabira ko ndimo ndagipfukamira uko benshi bagira bati umukuru nanyumve nambugire kuko kuvugira ni byiza n'igihe hakati bicarika ni habe rero condition ya politique aba jeune bose bagira bati cyo nshaka kudandaza rita gushaye ha ufashe ingingo zingahe kugira ndagisiko hano muri ayo mabanki haba muri ibintu bitandukanye jewe noshikirwa kuko ho fatwa ingingo izi umukuru w'igihugu abagize leta ayo manama tunga ngo ndosari narigize kuja mu manama usanga harimo abajene benshi mugabo ugasanga babahaye ijambo kugira ngo ibyo abakuru bavuze na twe dushyigikira ibyo nyene kubera ntiyafasha kandi ko gutahura ibyo gituza rero niho nibaza nti ibyo nibyo kiba kinshinga ko abantu bakiri bato ntibaca ubwenge bumve bati mu bifata byose icyo nkeneye ni iki jewe icyo dukeneye cy'uru mugwi wacu iwacu ni ikihe abari cyo bashyira imbere naho umuntu akuze toba yakivuze naho bace bakivuze kandi bagishimangire ko umuserukira abandi abishyira imbere kandi abikomeze
ariko witegereza abakiri bato urabona ko bafise iryo shaka ryo kurondera kwiteza imbere ntibabanze kurindira ibyo leta ikora mbwa leta irafise uruhara nk'uko mwabivuze ivyo gushyiraho uburyo bushobora korohereza ariko abakiri bato ubwabo urabona ko bafise ishaka ryo kwifata imigambi yo kwiteza imbere baronkejwe uburyo
nta na rimwe nta gihugu na kimwe bizobera rimwe hasoko amahari hari inyuma kandi abantu bose ntibafise icyo no kwita ubushobozi bumwe bwo kubikora ntituzokwigira turonka igihugu abantu bose ngo baze kwigirira imigambi abivuga bararesha hasoko amahari y'abakorera leta hasoko amahari y'abakorera abandi n'ibyo abafise ubu bubasha bwo gukora imigambi icyo nita kuba ba entrepreneur ushaka se ibintu wigisha cyane kuba umu entrepreneur kenshi biba nk'ingabirano hanyuma igihe uwo mu entrepreneur aza kwiga yarivuze berise ni kumwigisha ibyo nagira gestion ibikorwa tekinike rimufasha kugira ngo uwo mutima w'uwo mu entrepreneur wisunumure abarundi rero ibyo babyumva ni benshi ni benshi cyane mugabo hari hahantu hari inzitizi ibyo waruvuze uruhara rwa leta uruhara rwa leta rurabagora bakaguma bayingiriye ngo bizokunda nayo ubundi abana b'abarundi benshi uno munsi ntiyaboneka aritanga ugenda ahantu hose uno munsi usanga bariko baradandaza usanga bariko bararima ibintu mugabo bigapfira mu nzira kuko babuze ikibafasha n'abashoboye kugira icyo bakora ugasanga barababuza bababurira kubera abanyagihugu b'abarundi badafite pouvoir d'achat ibyo abajeni bakora ntibazobigura naragiye ahantu hariyo ishyirahamwe ryigeze kuvuka amaja mu Kamenge bakora amakara amakara avuye mu bintu by'umwavu barabikoze hari imyaka ibiri byarahagaze kubera iki barabuze ababihagurira ugasanga babaha amahera make cyane ari munsi y'amahera bari gutanga ku biti bagize ibyo byose rero bigatuma amaproje apfa amaproje y'abajeni azoguma apfa igihe abarundi batashobora kuronka pouvoir d'achat yo kubagurira ni ibintu rero bigenda bifatanganye bakwendekisha mu bintu byinshi by'igihugu kugira ngo hiyongerere revenu z'abanyagihugu kugira ngo umujene wiyandikishije mu kintu cyose arimo dushobore kumusumira cyo kintu cyamusubiza hasi uno munsi urasanga bariko baradandaza iyo baba badandaza amagi mugabo kubera ariko aratimba umuntu atabishoboye akirirwa arayihera akagurisha amagi abiri cyangwa utuyoba tubiri udusashe tw'utuyoba tubiri kubera babuze kumugurira kandi uwo mwana yabikoze no kugira yibaza ati baraza kungurira ni henshi ubusha abo bose bariko barajya mu mayinite bariko barakora abantu benshi bariko barabikora hari amasosiyete menshi murajya kubaza muri yavutse mugabo yahagaze kuko icyo ni ukwita gebushe iyo niza guhera byapfa ngapfa rero igihe hatari anshenema icyo ni ukwita ubufatangane bw'ibikorwa byinshi bikunda mbere nicyo ariko aravuga ngo ajya mu muziki twese abarundi twaje mu gihugu igihe gihe ibyari yumviriza umuziki yumviriza umuziki yafunguye igihe rero tutagira ibyo dufungura ngo turye kubera twaciye mu by'abarimyi twaciye mu by'abadandaje mbere nicyo gituza kumushorera umuziki wiyo icyo nicyo bivuga ibintu byinshi igihe tudashobora abana kubagaburira ngo tubafungurire erikazoguma afite ibikorwa byinshi kuko benshi baca bajya muri droge baca bajya mu biyanyura umutwe uburyo mu biyanyura umutwe ntabitora abijyamo kuko yabuze yata umutwe kenshi biza gutyo rero usanga hakwiye ubufatangane bw'icyo ni ukwita ibikorwa biva mu butunzi na sosiyali ekonomike sosiyali bitegerezwa gufatwa neza bigakorwa kugira ngo hose hagere ibya turizme ntibizokunda turi mu gihugu abantu bashonje baca baza kwiga abaturiste baca baza kwiba amatelefoni n'ibindi ibyo byose kugira bikunde hakeneye kugushyira hamwe tumwe navuga planification tumenye mu gihugu mbega iki gifata iki ibande bariko baragihurumbira bakeneye iki hama hafatwe ingingo zikomeye ari nacyo tumwe navuze ntihakambire umukuru w'igihugu amanama akoresha ni menshi kandi ni meza ayavugamo ibintu byinshi byumvikana yuko afite umutima w'ugushaka mugabo ibyo ntacyo bizotwungura hatarimo umutima wo gufata ingingo nafata ingingo zikomeye avuga ati uno munsi niyumviriye tugiye gufata ingingo asinye abyumva ukasini twarumvise yuko niwe rimwe idoga amufasango bameze oya abarundi ni benshi ruhande yo kandi baruzi mu mugambi we n'ahandi nabikore avuga ati ndafashe ingingo kuri iki kandi abikore nayo ubundi turashaka kuguma tumwumva tubwira ibintu byiza avuga ibintu byiza kandi abajeni bashima bikatuhera ko mwanjye tukama hanze
tuze kuri Bernice ngo ku mwuga wanyu ucuraranzi abacuraranzi muri rusangi muri Afrika barigeze kuba bafise ibibazo mu bunini mwavuze ko mugifise ibibazo by'uburyo ariko hari handi abacuranzi muri Afrika ariko baratera imbere bamaze kuja ku ntambwe ikomeye cyane haba mu karere ka Afrika no mu makungu ngaha ndafata nk'abanyanigeria baramaze gushika ahantu hakomeye cyane akarore ngo bafatira ko nicye mwibaza ko cyo cyatumye nk'abanyanigeria ubu abacuraranzi baho basigaye bazwi cyane nk'ubara bakina mu mabwado n'ingaha barakina mu maradi akomeye muri Amerika hose aho ciye ubu n'umuziki w'abanyanigeria kubwanyu mwibaza ko ari ikigo gituma nk'abanyanigeria batera imbere mugagereranya nahi wanyu mu gifite ibyo bibazo nicye mwibaza ngo batira konike mubona cyatumye batera imbere gushikira
icatumye aba Nigeria batera imbere cyane mu bijyanye no muziki ndetse n'ibindi bihugu nk'enye nka Tanzania twarinzi batera imbere hanini nishigwa by'imitahe ibiri mu gihugu imitahe y'amasosiyete agiye atandukanye kuko muririmbyi akazi kiwe kuririmba gusa akazi kiwe niwe amenyekanisha ibidandazwa akazi kiwe niwe yerekanisha ishusho ry'igihugu rero iyo amasosiyete cyangwa igihugu kimaze gushira imitahe ikomeye cyane kugira ngo berekane ishusho ry'igihugu n'ishusho ry'ibidandazwa icyo twita brand cyangwa marke z'ibihugu bakoresha nyine twebwe baririmbyi rero kugira ngo ukoreshe umuririmbyi kugira ngo udandaze bisaba ko n'uwo muririmbyi aba afite ya shusho nyine idandaza ubona yuko afite ubushobozi bwo kudandaza ubwo nabwo bubonekera mu mibereho yiwe mu bikorwa akora ayo maporodu yatanga mu biterama akora rero hatabayeho gushyirwa imitahe n'izo ngingo z'amadroit d'auteur Nigeria cyane cyane yakoreye ku bijyanye n'imitahe bashiramwo rero natwe nico mbona ko gikenewe ngaha mu Burundi uburyo bwizwe cyane jya muri icyo gisata kugira ngo n'ayo masosiyete akeneye kudandaza adandaza abantu nyine bashobora kudandaza ikoreshe ba baririmbyi bashoboye kudandaza ubonye produit iri ku muririmbyi w'umuhondi jewe cyangwa abandi dukorana batatu bafayaz abandi benshi ukibona iyo produit wifuze kuyigura ucumva umuririmbyi ubuti Burundi burakomeye aho buri hose ku isi kumva z'uko harimo umutahe kuko umuziki kugira ngo ushobore kuwudandaza bisaba umutahe munini cyane
ariko uretse icyo uravye impano abacuranzi b'abarundi barazifise barashobora kuja nko kuri rugero hamwe ibyo bibazo byova mu nzira nk'urwo rugero rw'abanigeria tukuru turavuga ku bijyanye n'impano
nibaza yuko atawo bideha abaririmbyi b'abakozi impano ubuhinga bukwiye kugira ngo bashobore guhiganwa n'abandi ku isi nzima habuze gusa icyo kibazo cy'uburyo n'ahandi impano ziriho kandi zikomeye cyane kandi zitandukanye iyo abandi bakora umudiho umwe gusa abarundi abaririmbyi b'abarundi tuba abantu dushoboye gukoresha imidiho myinshi dushoboye gukoresha ubuhinga bukomeye cyane tugacanga imidiho uko tubyifuza dushobora gukoresha imidiho y'iwacu tukayishyira ku rugero rw'isi yose mu gihe uburyo buboneka
tuze kuri Eric Nsengiyumva ubwo ruhara mugira icyo gikorwa cyo kugerageza gufasha abakiri bato bataye inzira bakaja nko muri ibyo biyabira mutwe mu kubagarukana mu nzira nziza n'ikihe ku bwanyu impamvu ndazi ni nyinshi bituma abo bakiri bato bata umurongo n'ibyo bibazo twari ko turavuga byo kutaronka akazi cyangwa harimo n'ibindi n'aba bafise uburyo bashobora gutiyo nzira bakaja mu biyabira mutwe n'ikihe kibatuma baja mu biyabira mutwe
ikibazo cya mbere gituma urwaruka ruje mu biyayura mutwe ari umwiheburo hariho ikindi kibazo kijyanye n'imiryango usanga abana babaye impfubyi ugasanga ababyeyi barafise ibyo baba basigiye ugasanga iyo miryango irabariye ibisigi byose bitwariye rimwe hariho ibihuye n'urwa kwaruka rwaciye mu bibazo bitandukanye byo mu ntambara yagiye mu Burundi, ugasanga ibikorwa bagiye muri byabashoboke ko bazihanganira mu mutwe maze bakarondera icyo tuma gisubirizo biyinywa bagaca bibaje mu byayura mutwe. Nk'uko rero yagiye kubivuga, hariho n'abajya mu byayura mutwe ataco babuze bameze neza s'ubuzima bwiza, bashiri ku ishuri biga nk'abandi bana, ariko ugasanga bagiye kwera bimwe bitaga kuko no kuvuga abandi bana. Iyo migwi rero yose ukumunsi ku munsi irondera abashasha umuntu ari mu byayura mutwe yakazakora n'uko arondera ejo nawe umuje ari mu byayura mutwe mushasha, nacyo gitume gitigiye ikibazanya kiba kirekire. Ariko nkanshi ku masonga, ariko muri make ibintu bituma urwaruka ruja mu byayura mutwe kenshi na kenshi bihera mu ngorane, keretse uyu mugwi w'urwaruka wundi wo ujamo kubera babonye bagenzi babo babikoresha.
Kuri Francis Rohero, ikibazo ngico mwe muri umunyapolitike, icyo kibazo kiravugwa ko cabaye ndanse mu Burundi, harashitse naho ndibaza abategetsi ba leta bagishyira mu bibazo bibangamiye umutekano w'igihugu. Ku bwanyu ni iki cyokorwa kugira icyo kibazo gitoregwe inyishu, kuko ibiyayura umutwe bigiye mu bakiri aribo kazoza k'igihugu, kazoza k'igihugu kaba kagiye mu bibazo bikomeye?
Yego cyane, nibaza ko twese turayibona ingene vyaje. Jewe ndibuka ikigihugu cacu carabaye mu ntambara, habaye intambara, hari ingorane nyinshi mu miryango nkuko bari babivuze. Mugabo abanyuri ibyayura mutwe si kubera gusa ingorane zigaragara zitoye ku Rwanda, mugabo ico bamwe twibagirwa nuko kunywa ibyayura mutwe kibijana n'abakenye. Oya, ibintu bifata ku bantu bose, usanga bafite ingorane ziva mu mutima, ibyo bya stress, kwihebura, ibintu byinshi biva kubura abantu, kubona bagiye barapfa mu gihugu, abagira ingorane bose byagiye biraba, ibyo bituma abantu bihebura. Drogere ikaza nko kuja gushaka kongera ikintu kikwibagiza, kikujyana mu kandi karere aho umengo nturi ku isi, akenshi n'ibyo biza. Ikiriko kirica rero uno munsi ni ugusanga abadandaza iyo biyayura mutwe n'abantu bumva umengo babironkamwo amahera yoroshe. Nicyo gituma inyishu ya mbere ni uko abajeje umutekano bose bumva ko icyo kintu ari cyo kurwanya, byoba binababaje. Mu gihe abo n'abajeje umutekano babibona biba, bakumva umengo n'ibisanzwe ku buryo n'umuntu abahaye igiturire bumva yuko yobikora, iyo barakamaramaza nizere ko agushikaho bijya kongo. Ikindi nacyo ni uko warukuze kije nabishyira mu migambi yanje, ni uko hari ibintu byo gukora mu gihugu. Nabivuze, igihugu ni investisi bimwe biboneka mu bintu by'iterambere. Bemvesitisi atari ukubwira abantu gusa ngo ngo nimukure amaboko mu mpuzo. Oya, abantu urabashyira ku bikorwa. Umuntu ari mu bikorwa, umuntu afite icyo ariko arakora kigira icyo kivamo, ntashobora kuja mu byayura mutwe. Ndetse ibyayura mutwe bikomeye nizi anahaba abantu birirwa mu nzoga. Uwo kwirirwa gute mu nzoga ufite ibyo uri kurakora kuva mu gitondo gushaka ku mugoroba. Nibyo rero akenshi ngira nti inyishu si ukuja gufata abantu ngo funga aho biri, aho byamaze kugaragara ababikoze bafatwe bahanwe. Mugabo ahanini inyishu y'ukuri iza ni uko abarundi baja kubikorwa. Amashuri abana n'ibiga, uno munsi twebwe dufite amashuri yamye avuga Bernice ati nicyo hindura uburyo bwo kwigisha. Ubundi mu gihugu cyacu cyose abana batangura ishuri mu gitondo saa munani bakaba baratashe. None mwibaza ko kuva saa munani bakora iki gushika mu ijoro? Baba bari mu marigara, ntibaba bari muri encadrement sportif cyangwa curriculaire, ngo babe bari barakora ibintu na bimwe ngo bibahesha agaciro. Usanga leta kubera bimwe ivuga ngo ntishobora guhemba abigisha, ibaha umwanya ngo nibagende kwiyungunganya. Ibyo bintu nk'ibi ntibiteza imbere na gato ubutunzi bw'iki gihugu. Abigisha ntibahembwe neza, hanyuma bakurikirana abana kuva mu gitondo gushaka umugoroba. Umwana ataye hageze ku mugoroba bacaja kuryama, nibyo abone na nyababyeyi. Mugabo igihe aronka umwanya munini wo kuyerera, nibyo acajamo aja mu by'ubuyayura umutwe, akaja mushaka kumunezereza bimwibagiza. Hari ibintu byinshi rero byotuma abarundi bari ku kivi bose, kujya nabivuze muri bijya bice by'abakiri bato bari ku kivi, bakaba bazi yuko ushaka kudandaza bironkera uburyo ushaka imirimo yose akora ayikora, bituma abantu ibisamaza babigarukiriza hafi. Iyo bashatse naho kunezerwa baje muri bijya biteguye, nka kujya Bernice yabivuze, umuziki uteguye neza, ibintu biza bibabwira ibintu by'agaciro, nibyo bahise bakarondera umwanya wo kwijamo. Nibaza ko programme economique jewe nsigura izana inyishu ku bintu byose byinshi cyane. Umuntu abagira ati abantu babijamo kubera iki? Akenshi abantu baje mu bube gito kuko babuze icyo bakora, baje mu bube gito bwinshi cyane kuko babuze aho bakura roveni. Agira ati bijya biyayo mutwe, nibyo byomfasha. Nibyo nibaza nti nitubirabire hafi twumve yuko l'investissement économique je mvuga ibintu byinshi nagenda yivugamo mu masekteri atandukanye niza nk'inyishu aha abantu kumva ko bari mu rukiwe mu bintu byinshi barimo.
Bernice, tugiye kurangiza ikiganiro ricyanyuma wovuga ubutumwa woha abakiri bato ugwaruka kubijyanye n'iki kibazo twako turavuga kuri iyo nama mukuru w'igihugu yagiranye n'abafise imigambi y'ukwiteza imbere.
Murakoze
barabatumire Bernice Irumva yari yitabye inama y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagiranye n'ugwaruka gwikorera utwabo hamwe abakiri bato afise imigambi mito mito yo kwiteza imbere. Inama yabaye ku munsi wa mbere yabereye i Bujumbura. Turakumwe na Francis Rohero umunyapolitike yigenga na Eric Nsengiyumva aharanira inyungu z'abakiri bato akanabafasha kuva mu bibazo baba barimwo na cyane cyane nk'ibijyanye n'ibiyayura mutwe. Tukaba twakoze rero tuvuga kuri iyo nama umukuru w'igihugu yagiranye nabo bakiri bato bafite imigambi yo kwiteza imbere. Ndabashimiye mwese kuri iki kiganiro. Murakoze.
Murakoze cyane namwe kudutumira.
Yego cyane. It's the MP Record. Dr. Tamas Production. Holy Seven. Your smile. Unasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Yelewe, yelewe. Vipindi vya furaha manu moja na upendo.
Dusangiri jambo ya huje veshi. Muri sanga ya kose vishi. Agataro kaburaga kaboneke veshi.
Aha, kaboneke veshi. Ejo hisa na yo ya kose vishi. Tusisuru kena muzika ya kose jiji. Amerikana iwayo munara. Ejo hisa na yo ya kose jiji. Tusisuru kena muzika ya kose jiji. Amerikana iwayo munara.
Thank you.
kweli.